Mariko ikigabane cha 15. Umutwe ndutambitse uwo mwanya abaherezi bakuru abashinga ntahe abahinga b'ivyanditswe n'abashinga ntahe ba sentare bose baje inama babuha Yesu baramujana bamushikiriza Pilato. Pilato aramubaza ati,
ni wewe mwami w'Abayuda?
Na waramwishura ati,
urarivuze.
Abaherezi bakuru bamurega byinshi. Pilato yongera kumubaza ati,
ntacyo wiregura? Ubu ibyo bakwagiriza ibyo nari byinshi.
Maze Yesu ntiyasubira kwishura ijambo na rimwe, bituma Pilato atangara. Muri iyo minsi mikuru yahora barekurira imbohe imwe uwo bamusabye. Hariho umwe yitwa Baraba yabohanywe n'abagararije bishe abantu muri uko kugarariza. Ishengero riraduga ritangura gusaba ko abagirira nk'uko yamenyereye. Pilato arababaza ko bagomba ko barekurira umwami w'Abayuda kuko yamenye ko ishyari ryo ryatumye abaherezi bakuru bamutanga. Maze abaherezi bakuru boshe ishengero gusaba ngo ibyo babyiza barekurire Baraba. Pilato yongera kubabaza ati,
none uwo mwita umwami w'Abayuda we ndamugirene?
Bongera kuyogora bati, Pilato arababaza ati,
kuki yakoze ikibiki?
Maze barushiriza kuyogora cyane bati, Pilato agombye kumarisha kw'ishengero abarekurira Baraba, maze atanga Yesu ngo abambwe amaze kumutonagura. Maze abasoda bamujana imbere mu rugo, ariko boma bahamagara ingabo zose ziraterana. Bamwambika impuzu y'agahama, batsiba igitsibo c'amahwa, bakimwambika mu mutwe, batangura kumuramutsa bati, bamukubitirenga mu mutwe, bamuvuma amate, barapfukama, bamukomera amashi. Bamaze kumucurira, bamwambura ya mpuzu y'agahama, bamwambika impuzu ziwe, bamurengana irembo bamushoreye kumubamba. Bafata umuntu ahita Simoni Umunyakurene avuye mu misozi, Mise ware kisandero na rufo bamutwatse umusaraba. Bashikana Yesu ahitwa Igorogota, bisobanurwa ngo ahantu hagahanga. Bamuha umuvinyu uvanze n'umuti w'umururazi ntiyawunywa. Baramubamba, bagabura impuzu ziwe, barazipfindira ngo bamenye iyo umuntu wese atwara. Igihe babamba Yesu zari saa 3. Icandiko c'ikirego candikwa hejuru yiwe ngo, umwami w'Abayuda. Kandi babambana na wabambuzi babiri, umwe iburyo bwiwe, uwundi ibubamfu. Nuko ibyanditswe birashika ngo,
yaharuranywe n'abanyabyaha.
Abahita baramucurira bazunguza imitwe bati,
yo wewe usambura urusengero ukarwubaka mu minsi 3, niwikize wimanure ku musaraba.
N'abaherezi bakuru bamucurira batyo, banwengurana n'abahinga b'ibyanditswe bati,
yakijije abandi ngo ntashobora kwikiza. Kristo umwami w'Abisirayeli niyimanure ku musaraba, uburyo ni tubibone twizere.
N'abari babambanywe nawe nabo baramutuka. Maze isaha 6 zishitse, ubwira kabiri bukorana mu gihugu cose bushitsa ku isaha y'9. Ku isaha y'9 Yesu asemerera n'ijwi rirenga ati,
Eloi, Eloi, lama sabakatani,
risobanurwa ngo,
Mana yanje, Mana yanje, ni giki kikumpebesheje?
Maze bamwe mu bahahagaze babyumvise baravuga bati,
umve, ahamagaye Eliya.
Umwe arirukanga yakira sipongo, ayuzuza inkarisha, ayirungikisha irenga, arayimusomesha ati,
ninge turabe ko Eliya yoza kumubambura.
Maze Yesu avuga n'ijwi rirenga aracikana. Igihuzu gikingira hera cyane h'urusengero gitantamukamwo kubiri, uhereye hejuru ugashitsa hasi. Intwazangabo y'abasoda 100 yari ihahagaze bahanganye ibonye acikanye atyo iravuga iti,
nivy'ukuri uwo muntu yari umwana w'Imana.
Hariho n'abagore bari kure babiraba, muri bo harimo Mariya Magadalene na Mariya nyina wa Yakobo mutoya na Yose, harimo na Salome. Abo bagore aho yab'i Galilaya baramukurikira bakamukorera, kandi hariho n'abandi bagore benshi bari baduganye na w'Yerusalemu. Bugorobye uko wari umunsi wo kwitegura, niwo munsi utangurira isabato, haza Yosefu yari Mataya umushinga nawe w'icubahiro, kandi nawe yari areretse ubwami bw'Imana, ararinduka aja kuri Pilato asaba ikiziga cya Yesu. Ariko Pilato biramutangaza ko yewe amaze gupfa, ahamagaza ya ntwazangabo y'abasoda ayibaza yuko amaze umwanya apfuye. maze yumvise iby'intwaza ngo abimubwiye aha Yosefu ikiziga agura impuzu yera arakibambura kizingira muri no mpuzu agishyira mu mva imbe mu bitandara atembagaza ikibuye acugaza umuryango w'imva Mariya Magadalene na Mariya nyina wa Yose babona hahambwe